Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mwashizemo radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu yena kizo rya 2026 munyonyo mwaka 2025 ni rya sango rya makuru mu Kirundi akaba nayo aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike yigenga asaba ibihugu bya kano karere n'abagenzi b'u Burundi kugondoza leta y'u Burundi ngo yemere gukurikiza ingingo yafashwe na Sentare ya Afrika y'ubuseruko yerekana ko ikiringo cya gatatu cy'umuyisi Petero Nkurunziza cyari giteye ku birindizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha. Biri mu itangazo amashyirahamwe yashyize ahabona kuri uyu wa gatatu nyuma y'imyaka ine iyo ngingo yemejwe. Abarimyo muri komine Kinyinya mu ntara ya Buhumuza bari mu mwiheburo mwinshi kubera ibyo barimye biriko byumira mu ndimo biturutse ku ruzuba rwinshi ruriko ruraka muri kino gihe mu gihe bari biteze imvura. Ishyirahamwe Parseme rirashimishwa no kubona leta yasohoye igitabo kijyanye n'iby'impinduka mu by'ubutunzi leta izofatira ku 2025 gushyika mu 2027. Ni igitabo iryo shyirahamwe ryari ryasanze kuva kera ko kijya ahabona kugira ngo ibibazo by'ubutunzi bihanze u Burundi n'abarundi bitorerwe umuti urama. Aya n'ayandi ni mu kanya, ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Imyaka ine iraheze nyuma yaho Sentare y'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko yerekanye ko ikiringo cya gatatu cy'umuyisi Petero Nkurunziza cyari giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Imashyirahamwe 19 adaharanira ibyicaro bya politiki yigenga yaboneyeho akaryo ko gusaba ibihugu byo muri kano karere n'abagenzi b'u Burundi kugondoza leta y'u Burundi ngo yemere gukurikiza ingingo yafashwe n'iyo Sentare. Mu itangazo amashyirahamwe yashyize ahabona kuri uyu wa gatatu yerekanye ko gushyira mu ngiro iyo ngingo ya Sentare byofasha cyane mu gukosora ibyo byose byononywe no kutubahiriza amategeko, kandi ngo u Burundi bwoca bushobora kogorora bukava mu ngorane bwatewe n'amagwi y'ibihumbi 2015. Dukurikire umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishyirahamwe Akat Burundi, rimwe mu mashyirahamwe yateye igikumu kuri iryo tangazo.
Leta y'u Burundi yategereje gushyira mu ngiro iyo ngingo ya Sentare y'akarere, kuko kudashyira mu ngiro iyo ngingo ya Sentare y'akarere nta muti bishobora gutorera iby'ibibazo biri mu Burundi, nk'ibibazo bijyanye na gato y'akazi na muntu, ibibazo bijyanye n'umutekano, n'ibibazo bijyanye no kwishyira no kwizana mu Burundi. Ikindi nacyo dusaba abari bahagarariye amasezerano y'Arusha hamwe n'abasanzwe bafasha u Burundi kuraba ingene hoshyirwa mu ngiro iyo ngingo ya Sentare y'akarere, kuko ari rwo rufunguruzo bufasha gutorera umuti ibibazo bisanzwe byugarije u Burundi nk'izo tubegiye kuvuga. Ikindi nacyo ni uko gushyira mu ngiro iyo ngingo ya Sentare bituma bugurura imiryango ibiganiro, hama bagaheza bakaraba ingene inzego za leta zoraba ingene zigenga, bakaraba ingene abashinzwe umutekano hamwe n'urwaruka rw'iterabwoba rw'imbonerakure byose bikurikiza amategeko bikareka kujya gufatana n'ibya politiki. Ibindi nabyo ni uko amaradiyo amashyirahamwe yahagaritswe hamwe n'abaharanira gato y'akazi na muntu bafise imitahe n'abanyepolitike byose byohagarara bakarekura abo bose bafunzwe kubera ikiringo cya gatatu kidahuye n'amategeko nk'uko byerekana n'iyo Sentare bagaheza bakitegenza.
Yari Maitre Armel Niyongere akabaro mu ishyirahamwe Akat Burundi. Abakenyezi barabangamiwe cyane n'amabi bakoregwa afatiye ku gitsina harimwo no gufatwa ku nguvu no gufungwa bazira guharanira agati akazi na muntu. Ibyo ni byashijwe na Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu isekeza y'iminsi 16 yo kuyamiriza amabi akoregwa abakenyezi. Marie Louise Baricako atera kamo abantu bose ko boshira hamwe bakabandanya kuyamiriza ayo mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Marie Louise Baricako:
ayo mabi afata ishusho zitandukanye kenshi ukabibona nko mu ngo aho abonekera mu gukubitwa no gutukwa, majambo atuntuza, mu kubuzwa uburenganzira ku butunzi kugira abagube basabiriza, mu kudahabwa ijambo mu ikoreshwa ry'imitungo y'umuryango, kandi abakenyezi ari bucane cyane baronderera umuryango. Ibyo bikabangamira abakenyezi n'abana. Hakaba kandi no gufatwa ku ngufu mu rugo atanama atarukundo bigiyemo. Nitwo kwibagira muri iyi myaka iheze babakenyezi bafatwa bagapfungwa kuko baharanira agateka kazi na muntu. Abamenyesha makuru bazira umwuga wabo mbere Sandra Muhoza n'ubu akaba kibohewe ahapfungiwe atacaha cy'ukuri kimwagije. Abana barahagarika amashuri kubera ihohoterwa ribera ku mashuri. Ubivuze akabariwe acapfungwa. Hari n'abana bakoregwa mabi mu miryango ntihagira uwuvuga, bikaba kamizwa n'inda y'ingoma kubera imigenzo. Dufashe rero aka karyo ngo dutera kama abantu bose, abagabo, abakenyezi, urwaruka, abaserukira abandi n'abadushigikira, kugira ngo dushire hamwe twese tubandanye twiyamiriza ayo mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme, kuko nta gihugu kizoba impore ngo gitekanirwe hakiri umukenyezi cyangwa umwigeme akubagurwa arobanurwa cyangwa igihe cyose agateka kiwe kazoba kagihonyangwa.
Inzamba. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Abarimye muri komine Kinyinya mu ntara ya Buhumuza bafise umwihebu udasanzwe uturutse ku ruzuba rwinshi rukororaka muri kino gihe bari biteze imvura. Bamenyesha ko n'ibyo bari barimye biriko byumira mu mirima, abo barimye bakabona ko bibandanije uko biri umwimbu uzoba muke cyane. N'inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Umwihebura ni mwinshi mu barimye muri komine Kinyinya mu ntara ya Buhumuza na cyane cyane mu mazone ya Kinyinya na Kabanga. Bavuga ko muri kino gihe cyagombye kuba ari icy'imvura nk'uko bimenyerewe ko hoho izuba rimena imbwa gahanga. Bakavuga ko n'utwo bari bamaze guteragira turiko turumira mu mirima, bakaba bafise impungenge ku mwimbu ushobora kuzuba mukene.
Usanga ari kibazo kidasanzwe, hari imitoto y'umwe y'igori niko bikora akadonda biracitse. Rero cyafite ubwoba kuntu izimbura izogenda ntari cyane kuko nta kintu gisigayemo.
Naho biruko abo barimyi ngo baracafise icyizere cy'uko umwanya n'umwanya imvura ishobora kugwa, bagasaba ko boronswa ifumbire yo mu bwoko bwa totahaza bamaze kwishura kugira ngo ikirere gihindutse ntihabe mu gucegwa.
Iho itwararishe ariko gushika ubu ntibaraduha umwambaro witwa totahaza. Rero dufise amakenga ko igishu gishobora guhinduka umwanya n'umwanya gihindutse yamira imikinaguha, ariko dusabwa ko tuba dufise umwavu wa totahaza kugira ngo igicu gihindutse nari bukempfe kidushyiraho. Twagiye dusaba rero leta n'ababijejwe nshyashyana abarongowe ishyirahamwe iyo fomi badufashe baduronse umwavu kugira ngo igicu gihindutse imvura igakoka natwe kidushyiraho dutabire.
Mu Rwanda rw'ukumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe, twashatse kumenya icyo abajejwe intwaro mu ntara ya Buhumuza bategekanya mu guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe, ariko tukaba tutashoboye kubaronka kuri za telefone zabo ngendanwa.
Pacifique Nkeshimana, turagukengurukiye. Makuru y'ubutunzi ishyirahamwe Parseme rirashimishwa no kubona leta yasohoye igitabo kijyanye n'iby'impinduka mu by'ubutunzi leta izofatira ku mwaka wa 2025. bitanu gushika mu 2027 kugira ngo ibibazo by'ubutunzi bihanze Uburundi n'Abarundi bitoregwe umuti urama. Faustin Ndikumana rongoye ishyirahamwe Parsem avuga ko bari barasabye kuva kera ku ico gitabo gifitiye akamaro kanini igihugu cojaho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bushobore kwisununura. Faustin Ndikumana
kirerekana ingorane ingene zifashe aho tugwaye kidaciye ku ruhande atakuye yembya kubyo n'inyishu ziheza zigatugwa zijanye n'ingorane ziba zibonekeje kandi zemezwe badaciye ku ruhande. Ikindi turiko turaba nyine biri muri icyo gitabo ni uko bagaruka kubijyanye n'amafaranga ya leta atozwa, bakagaruka ku bya by'ugurusha butangwa by'ama exoneration nyine byogabanuka, bagaruka kubijyanye n'ihindagurika ry'amategeko mu by'amakori usanga ribangamira abagwiza cyangwa batanga amakori, baragaruka ku bijyanye n'amafaranga ya leta ikoresha nyine utangwa mu yokoreshwa mu muco hakaba kontrole zikwiye ari za kuru de konta amaraporo agasohoka ibi bya budget program amafaranga afatira ku migambi by'ukuri ya leta adasesaguwe ibijyanye n'abashaka kuza barakora bimwe bita amafaranga arenze ayo babahaye cyangwa ibikorwa bikubira ngo bitari mu ntegura amafaranga leta izokoresha departement budgetaire ibyo byose baragaruka uko byoshobora gutuzwa n'ibijyanye na politiki y'amafaranga rero babandanya berekana ingaruka mbi z'ayo mafaranga leta ikura muri beri batacafatiye ko atamwimbo wimbuswe rusangaje gutera iduka ry'ibiciro, baragaruka kandi ku bijyanye n'amadeni leta nyine yo yafatika bikomera kugira amafaranga amadeni ntabumurengera atamwimbu ariko arinjiza mu gihugu aza kuremera leta mu kuyasubiza, baragaruka ku bijyanye n'amafaranga y'agaciro berekana iyo yahora ava kwa mufashanya mvamakungu byo dushorera hanze nibijanye n'amahera yinjizwa n'abagwiza atunga abariho canke abantu bose basanzwe baronka amahera mvamakungu avuye hanze, kandi bakerekana neza yuko 60% y'ibidandazwa byinjira mu Burundi importation usanga bica muri irya soko yo ku ruhande, urumva birekana iryo soko ku ruhande ikomeye cyane ahubwo ariko bari bakwiye gufata izo ngingo z'ingene yoshobora kuja hamwe ugasanga n'irya soko isanduje mu mabanki isanzwe ikorerwa mu mabanki. Ibyo rero barerekanye kandi n'ibijyanye n'ibisate by'abagwiza ubutunzi bw'igihugu ingwane z'ubutari barazigaruka ko inyishu kugatwamo tuko turabivuga ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi ba mukerarugendo turisme kurwanya ibiturire mu matwi tuko turabivuga strategie de lutte contre la corruption mbere tugasaba yuko ikindi gitabo cyerekana kurwanya ibiturire kiba kiriko kirakogwa kuracyo cyonyaruka ibijyanye na selisire tuzingi n'abagwiza atunga bokoroherezwa byose birimo.
Umukuru w'ishyirahamwe Parsem Faustin Ndikumana agasaba ko ibiri muri ico gitabo abategetsi bo hejuru bobifata nka nkama bakabikurikiza ataguca iruhande ngo niho kizoshobora kuzana impinduka mu by'ubutunzi.
Ubwa mbere ni uko kuba ico bita appropriation politique ico gitabo abategetsi bo hejuru hago umukuru w'igihugu mu bugambo uri ku butegetsi bakakigira icabo kugira ibijemo bironke ingufu zigira kabiri ni ukuronka abahinga bishyira mu ngiro ma ministeri kompetanse tekinike ntihatabara abakozi babishoboye tukamatuma kuya abakozi batabishoboye babarondera n'abo hanze bakabazana kugira ibyo bintu bishobore kuja mu ngiro ko bisaba abahinga babinonoseye sumusore wese upfa gushyira ngo babishyire mu ngiro kurondera uburyo kugira bukwiye kugira bije mu ngiro mwaye abashobora kubikurikirana akabumugo bikurikirana ingene bija mu ngiro urimo leta bikorera utwabo societe civile amashyirahamwe yigenga nabo bafasha Uburundi bitegura yuko bashobora gusubira bakagwiza amafaranga bahora binjiriza igihugu biza mu gihugu. Hari ibijyanye n'amatora bishobora kurabara amatora yinjije ntashobore konona uwo mugambi no kurafata abantu bashaka kuburizamwo kubera inyungu zabo babona kizugiye mu ngiro inyungu zabo zogabanuka. Hari kwigisha abantu guhinduka kugira kuko amaresore musanga afata afasha asaba ko abantu bahinduka. Igitabo rero kwigishwa ibirimo leta ikabigisha abantu ibyo bakabyumva bakabimenya kuko nishobora kuzana amahinduka. Nibi rero by'uko intwari zegere intwari itarayigiza abanyagihugu idesantralizasiyo shasha bakaraba yuko amategeko y'ingene amafaranga arizo biri kirakoresha yo bari karakogwa kugira barabe neza yuko agiye ku rwego rwo hasi izo reforme nayo mahinduka vyobandanya bigira kaba
nkuko mubimenyere ku minsi yose ya gatatu n'umwanya ukurikira ikiganiro ku isoko mu kiganiro cuno munsi tugaruka ku kibazo c'abarundi benshi baje gukarisha ubwenge mu mashure makungu bagahitamwo guca baguma iyo bagiye ku isoko cuno munsi mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Uko mwaka utashe umugwi munini w'abarimu b'abarundi baraheba kazi kabo mu gihugu cy'u Burundi bakaja kuronderera akandi kazi mu mahanga bibaza ko buhoho boharonka ico rirenza umushahara w'intica ntikize ubuzima buzimvye icuka bakoreramwo akazi ni bimwe mu bituma bahurumbira kuja mu mahanga ibica bisubiza inyuma igisata cindero. None uwo murindi munini w'abagenda uzohagarara ryari? Ingaruka kuri kazoza k'igihugu zoba ari zihe? Ivyo bibazo tukaza kubironkera inyishu muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 2026 mu nyonyo umwaka wa 2025 mushikirizwa na Bonfils Niyongere. Abarimu mu Burundi bariko baratakaze ku bwinshi baje kurondera aharuta handi bamwe muri abo barimu bamenyesha ko imishahara y'intica ntikize ubukene bwitora ubutuma kwiyunguruza bizimba kupanga amadazimvye be n'ibifungurwa biduga ibiciro uko bukiye ko bwije bigatuma abarimu bahitamwo gutakazi bakaja kuronderera mu mahanga ico bakiruta ikindi kugira ngo ntibacobore kurwa mu bana. Desire atunga imana aratubwira uko byifashe mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe.
Abarimu nkuko babitubwiye ahanini bajya mu gihugu cha Emirates Abini na Qatar ku bagabo, abagore bakajya ku bwinshi muri Oman na Arabie Saoudite, aba bagiye gukora akazi gatandukanye nako bari basanzwe bakora ariko bakizera ko bashobora kuronka agashahara kabahindurira ubuzima. Uno mwarimu yavuye mu Burundi aje Dubai amenyesha ko muri sosiyete bakoramwo hari abarundi 3,400 kandi hari n'andi masosiyete nk'ayo nyene yuzuyemo abarundi. Ati nta kindi cyatumye dutakazi twarimwo kiretse ko tutari tugishoboye gutunga imiryango ibiriko birahinduka buke buke.
Amashahara leta itanga ku bakozi ba leta ko gihoye na n'amadepense bagira ya buri munsi nka jewe navuye mu Burundi ndi muri France nahembwa 180,000 nkacandiha inzu y'ibihumbi 200 kandi nuko nabarugo nkacangura umufuko w'amakara w'ibihumbi 90 arafu ndavuga amahera y'abana baja ku ishure amahera yo y'amadeplasa n'amadeplasa barazinze cane n'ibindi n'ibindi kugira ngo ashobore kuronka isushira munsi y'ibyinyo byari bigoye kanda hore rero ni kuba rugo sunta aho yo jombra aho bica biba ibindi bintu aka rero umaze gushika i Dubai biragoye kuronka akazi ushobora gukora kagereranye nini vo bo ofisi wali biragoye gukoronka akazi k'umuntu yize mugabo cyakora ubuzima cyo buto aka rero ntanze nk'umuntu abajya bica ba head maso usanga ari kahembwa imiliyoni 2,600 ku kwezi usanga ni nk'amadolari 800 kanda hore rero yahembwa baguhaye ahuba bakaguha na depasima ikushikana ku kazi bakakuvuza na asiransi.
Uno nawe asaba leta guha agaciro abakozi bayo mu kubaronsa imishahara ishobora kubatunga nayo ubundi hoho ngo bitagenze uko igihugu n'abandi bazogihunga.
Umushahara tuzaze ntiwari ubikwira ntiwari bigukunda ko ushobora kumara ukwezi kiretse no gukoresha utundi tuntu ariko ni rasiyo umuryango ntizakunda ko umuntu ashobora kuba n'abandi bakiri mu gihugu ntabyo bashobora bagerageza gutundikanya hirya no hino ariko umushahara biragaragara ko benshi baranidoga bavuga yuko atawokwira kwezi ngo aronke icyo gufungura ukwezi kose. Ubwo rero leta yarakwiye gufata ingingo ikaraba ko abakozi bayo bariko baroroherezwa canke ashobora kubaho ko umukozi ashobora kubaho biragoye bica bisaba ko ahiga ubundi buryo bwo kubaho.
Abo barimu bariko baragenda hanze ku bwinshi biyongera ku bukene bw'abarimu bwari busanzwe mu gihugu. Uno mwaka leta yemeye kuzotanga akazi ku barimu 2000 ariko mu masendika y'abigisha bamenyesha ko imbere yuko uno mwaka w'ishuri 2025 ushira 2026 utangura hari hakenewe abarenga 10,000.
Birababaje kubona abakozi ba leta bagera aho bafata ingingo yo guta akazi bakagenda mu mahanga kurondera ico rirenza, na cane cane muri iki gihe bikaboneka ku barimu bagenda kandi basize imiryango yabo. Ni ingingo ikomeye ituruka ku kwihebura kubera gufatwa nabi ku kazi, umushahara w'intica ntikize, n'izindi ngorane ziri mu gihugu. Bivugwa na Ireri Nibizi yahoze arongoye sendika y'abarimu akaba no mubahanira agateka kazi na muntu.
Iyo bigisha bagiye mu bushikiranganje bw'indero hari uruhombo gushi cyane kubera yuko abanyeshuri bamara iminsi batariko bariga. Bamaze iminsi batariko bariga bata umwanya kandi ikirangamunsi cy'ishuri ntigihinduka. Leta ibihombeye byinshi ndetse ko abana baba bahombye, gusubiza uwo mwigisha ntibyoroshe. Uravye ibisabwa kugira ngo basubirize umwigisha bisaba umwanya, bisaba nuko iyo shure canke abayobozi bafise ubuhinga bwo gukurikirana abigisha ngo bamenye neza ngo bagire imigenderanire myiza umwigisha yagiye ababwira ati namaze kugenda. Leta ibihombye mutahe iba yaratanze amafaranga mu kumwigisha, iba yaratanze amafaranga mu kumuha inyigisho nk'ishabwenge, ugaca usanga leta isubira muri wa mutahe. Ubu noneho n'uburyo umenga si bwinshi cyane kuko gusubira kurondera umwigisha mushasha, abigisha bashasha baruzuye, mugabo uravye uburyo leta ikoresha kugira basubiriza abigisha usanga biteba. Wa mwigisha mushasha rero ni gusubira kumwigisha, gusubira kumumenyereza, kugira usubire kumumenyereza niba abanyeshuri bariko barahomba, cyane cyane abanyeshuri niho bahahombera kuko leta iyo ishyizemo ingufu umwigisha amaze gusezera buca bamusubiriza atari n'iminsi irahera, ariko abanyeshuri barahomba. Gusubira kumenyera uwo mwigisha mushasha no gusubira kumenyera akazi usanga n'ubumenyi yari afise yahawe n'iminsi amaze akora uca usanga ubwo bumenyi uwo mushasha atabwo afise, bimufasha ko bimusaba kubanza kumenyera. Wumva rero uruhombo ni runini cyane.
Erari Nibizi yibutsa leta ko ikwiye kwitaho ikibazo cy'abarimu kuko ihahombera cyane mu gihe umwarimu agiye bitoroha kumusubiriza, kandi naho bomusubiriza udashobora kuronka ushika afise uburambe n'ubumenyi nk'ubwo ugiye yari afise.
Icyo nohanura leta y'u Burundi nuko yofata ingingo adafatira abigisha kuko umwigisha ntashobora kuhaguma adafise ikimugumizaho. Nibafata ingingo barabe ibisata byose by'igihugu, barabe ikibazo giterwa n'imishahara. Iyo mishahara mike bayirabisha ijisho ribona, ijisho ribona ibibazo rikongera rikarondera ingorane, ntibasubire kuraba ingorane z'igihugu nk'abantu bamwenga bafise amaso abona bakagira n'ayandi maso afise uruhumyo. Nibaraba ibibazo bafise bituma abigisha bagenda, kandi si bike ko hari byinshi n'imishahara n'ukumva badafashwe neza. Baheze basubire mu biganiro n'abaserukira abakozi, basubire mu biganiro n'abandi babisangiye, batore inyishirama. Iyo nyishurama ya mbere nuko baraba abigisha bakaraba agashahara bafise bakakaringaniza n'ibintu bya nkenerwa umuntu akenera mu buzima. Yego baravuga ngo barafise ingendo bagize kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara, mugabo se babigabanije kubigisha ntibabigabanije mu bisata byose uhereye hejuru muri leta. Kuko uravye ingene abategetsi berekana ubushobozi bafise mu by'ubutunzi, bagaca bahurira mu isoko imwe na wa mwigisha na wa muganga na wa mukozi wari we wese, urumva ubudasa buca bwiyerekana. Kandi umuntu afise ubushobozi niwe agena ibiciro mu isoko. Ikintu iyo cyabuze ufise amahera menshi niwe agereka ku amahera menshi. Rero nibasubiremo ibyo bintu by'imishahara byihuta cyane cyane. Cya kabiri ni ibitarire mu biganiro batore inyishirama. Hariho byinshi bigisha boterera baciye mu masendika yabo, nibarondere inama baheze batore inyishu irama, baheze basubize iteka abigisha bagononekerwe mu kazi kabo. Si iby'imishahara gusa, ni n'iby'iteka mu bindi bikorwa bindi, hanyuma batore inyishirama.
Ni kenshi ndetse n'imizi yose ibyo byamara ishira.
abigisha baja kurondera kazi mu mahanga bivahane ni ku buzima n'akazi kabo byagumye bifatwa minenegwe n'intwaro zakwikiranye kuva Burundi bwikukira umushahara w'intica ntikize cyangwa ubuzima buzimvye mu gihugu biri mu bituma bifuza kazoza kabo mu mahanga harageze rero ko hagira icokogwa kandi cyihutirwa kugira kingiwe kazoza kugwaruka gu Burundi ni nahano duce dusozera ikiganiro ku isoko cyo kuri wa gatatu ndabahisango ryo ku munsi wa gatatu za Nagahwana
cyari kiganiro ku isoko.
Arakoze Bonfils niyongere hano duce dusozerera makuru twariko turabashikiriza turashimiye mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe naho ubutaha.